Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave, metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi no kuri Facebook, adresi yacu ni VOA Radio yacu. Mwaramutse neza, ikaze mu biganiro byacu, muri kumwe na Ohayani Tangishaka.
I want to thank you once again and especially happy to witness signing the ceremony and the commitment on many bilateral agreements between China and Rwanda.
Uyu ni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda igihe yakira mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping I Kigali mu Rwanda. Yamushimiye ku masezerano yo gukorana bapfunditse hagati y'Ubushinwa n'u Rwanda. Iyo nkuru hamwe niyerekeye urugendo rw'umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi mu Rwanda, hamwe niyerekeye impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Mulongwe zihangayikishijwe n'inzego zishinzwe umutekano muri ako karere kubera gufungwa n'izivugwa hirya no hino ku isi. Twazibateguriye, tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Twateguriye kandi tugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza, Aloise.
Amahoro Orient yahere kuyavuga ha muri Leta Zunze za Amerika. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yaratangaje ku munsi wa mbere jo kwatacho yahebeye Perezida Vladimir Putin w'u Rusiya mu mbonano bagiranye mu ndwi iheze I Helsinki muri Finland. Ariko ibyo bavuganye ari babiri mu mwiherero gushika ubu biracagizwa ibanga. Trump mu butumwa yashikirije akoresheje urubuga rwe rwa Twitter yavuze ko baganiriye kuri kazoza karimo inyungu ku bihugu bibiri, ariko avuga ko anegura ibinyamakuru kuba bishikiriza ibinyoma mu kuvuga nabi umubonano wiwe na Putin. Perezida Trump na Putin babonanye amaso mu yandi mu kiringo kirenga amasaha abiri bari kumwe n'ubasobanurira. Trump aremeza ko bavuganye ku kibazo birimwo ukwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri 2016, guhagarika iterabwoba ku isi, umutekano w'igihugu cya Israeli hamwe n'ibindi. Ariko idonido ry'ibyo bemeranije ntibiraje habona gushiku. Muri indwi abategetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamenyesha ko batekanye gutangaza ko Ebola yarangiye mu gihugu. Hari haheze indwi zirenga zitanu habonetse uwundi muntu yagaragaje ibimenyetso by'uko yanduye. Mu gihe atawundi yo muntu yanduye yo kwibonekeza, mushikiranganja jejwe magara y'abantu muri ico gihugu atekanya gutangaza ku munsi wa gatatu ejo ko igihugu kitakirangwamwo Ebola. Mwomenya ko abantu bashika kuri 32 aribo bahitanywe n'ico kiza mu buraruko bushira uburengero bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abandi 21 bari baranduye barashoboye kurusimba. Muri Afrika kandi ishyirahamwe mpuzamakungu rihanira agateka kazi na muntu Amnesty International riranebagura igihugu cya Kenya cyasenyuye ejo ku munsi wa mbere amazu y'abantu kugira bacemwo ibarabara, basiga abanyagihugu mu kangaratete batagira aho bakika umusaya. Ayo mazu yahitwa Kibera mu micungararo y'umurwa mukuru Nairobi yabamwo abanyagihugu barenga 800,000, ari kamwe yacishijwemwo amabaraba ibarabara rishasha kugira imodoka zabaye umurengera ku murwa mukuru Nairobi zishobore kuronka ahandi zica. Amnesty International rivuga ko abantu bashika ku 30,000 aribo bagiye kubura aho barara. Ibikorwa byo kubaka iyo barabara byari byatanguye mu mwaka wa 2016, ariko abanyagihugu barabirwanije bitwara ku bucamanza. Ariko mu mwaka uheze sentare yemeje ko iryo barabara rikwiye gucibwa ku nyungu z'igihugu, abanyagihugu babona gutsindwa. Muri Canada naho igipolisi mu gisagara cha Toronto kimenyesha ko umugabo yitwaje inkoho ntoya ngendanwa Kumusi w'Imana yarashe mu ibarabara ricamwe abantu benshi yica abakobwa babiri akomeretsa abandi bantu 13. Abategetsi muri Canada bavuga ko uwo mugizi wa nabi azwi ku izina rya Faisal Hussein w'imyaka 29 aba muri ico gisagara cya Toronto nyene nawe nyene yafiriye muri ico gitero ariko ntibiramenyekana nimba yarishe canke yarashwe n'abapolisi. Ubwo bwicanyi bukurikiye ubundi bwabaye haraheze amezi 3 aho umushoferi yatumbereje imodokari yiwe mu kayira k'abantu bagenda n'amaguru aho nyene Toronto yica abantu bashika ku 10. Ubutungane muri Shiri butangaza ko buriko buratohoza ku vyaha 36 bifatiye ku gitsina byagirizwa abakozi ba Ekleziya Katolika. Ubutungane bwashikirije ejo ku munsi wa mbere kwayo matohoza ari mu zindi raporo 144 z'ivyaha bifatiye ku gitsina byagirizwa abakozi ba Ekleziya Katolika 158 byakozwe kuva mu mwaka w'2000. Mu ntango z'uku kwezi umupadiri amenyekanye cyane muri Shiri yarahagaritswe yagirizwa ivyaha nk'ivyo byo gufata abakenyezi ku nguvu. Papa Francisco yaremeye mu ntango z'uyu mwaka ko yakosheje bikomeye mu gusuzugura ivyaha bifatiye ku gitsina byagirijwe abakozi ba Ekleziya Katolika muri ico gihugu ca Shiri. Avuga ko yamaramajwe n'ivyabaye mu kwezi guheze. Papa niho yahamagaza abepiskopi 34 bo muri ico gihugu ca Shiri i Roma mu Butaliyano aho baciye bashikiriza ko batanze imihoho muri ayo mabanga kubw'ivyo byagirije. Ariko gushika ubu 5 muri bo nibo bamaze kwemererwa na Papa gutanga imihoho.
Urakoze ya Louise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Rwanda, igihugu cy'Ubuhindi caraye gisinyanye amasezerano n'igihugu cy'u Rwanda, amasezerano 8 yo gukorana mu nzego zitandukanye. Aho hari mu rugendo na Narendra Modi, umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi, yagira mu Rwanda mu gihe cy'iminsi 2. Ayo masezerano hagamije kwihutisha iterambere ku bihugu byombi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Aya masezerano y'ubufatanye yashyizweho imikono ku bihugu byombi uko ari 8, arimo amasezerano y'ubufatanye mu by'umutekano, amasezerano y'ubufatanye mu guteza imbere icyanya cyahariwe inganda n'ayandi. Muri aya masezerano yashyizweho imikono ku bihugu by'u Rwanda n'igihugu cy'Ubuhindi, amasezerano arebana n'ikoranabuhanga mu buhinzi ahagaze ku gaciro ka $1,000,000 z'amadolari y'Abanyamerika. Ni nacyo kimwe n'amasezerano yo guteza imbere icyanya cyahariwe inganda nayo ahagaze ku gaciro ka $1,000,000 z'amadolari y'Abanyamerika. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashimye iby'aya masezerano ndetse n'imibano y'ibihugu byombi isanzweho. Avuga ko yabanje kugirana ibiganiro na Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde kandi byiza ku mibanire y'ibihugu byombi ku karere ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Perezida Kagame yavuze ko ibihugu byombi hari byinshi bihuriyeho birimo nko guteza imbere abaturage babyo. Ibihugu byacu ko ari bibiri bisangiye intego zisa z'uburumbuke n'imibereho myiza y'abaturage bacu. Dushima inkunga y'Ubuhinde ku murongo w'iterambere ry'u Rwanda. Amasezerano yasinywe uyu munsi azafasha mu mikoranire irenzeho mu nzego z'ibanze. Twiteze kwakira uhagarariye Ubuhinde uzaba ufite icyicaro i Kigali, kandi ibi bizongera ingufu ku mibanire isanzwe y'ibihugu byombi. Perezida Kagame mu ijambo rye yashimye Narendra Modi, Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde, ku mpano y'inka 200 yatanze muri gahunda ya Girinka Munyarwanda, imwe muri gahunda zifatwa nka nkingi ya mwamba mu kwihutisha iterambere ry'u Rwanda.
Finally, Prime Minister, on behalf of the people of Rwanda, I want to thank you.
Minisitiri w'Intebe, mu izina ry'abaturage b'u Rwanda, ndashaka kugushimira kubw'impano yawe nziza kuri gahunda ya Girinka, kimwe mu bice binini mu iterambere ry'igihugu. Nzaguherekeza ejo mu karere ka Bugesera, aho uzaba ugiye gutanga izo mpano kandi uzareba ibyo Abanyarwanda bari gukora mu kwiteza imbere ndetse n'igihugu. Narendra Modi yashimye u Rwanda ku rugwiro bamwakirije, anashima iterambere u Rwanda rumaze kugeraho nyuma y'igihe gishize Jenoside yakorewe Abatutsi baye. Ministre Modina warasangaye amasezerano y'ubufatanye ku bihugu byombi azarushaho kwihutisha iterambere. Yashimangiye ko nk'uko igihugu cye cyagiye kigira uruhare mu iterambere ry'u Rwanda ari nako bizakomeza mu gihe kizaza. Ni kimwe mu byo dushyize imbere kuba Ubuhinde bwarabaye umufatanyabikorwa wizewe mu Rwanda mu iterambere ry'ubukungu no mu rugendo rw'iterambere mpuzamahanga. Tuzakomeza kugira uruhare no mu iterambere ry'u Rwanda ry'ahazaza nk'uko bisanzwe. Nk'uko n'umubare munini w'Abanyarwanda batunzwe n'ubuhinzi, Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde nawe aravuga ko igihugu cye ariko kimeze kandi ko hari byinshi bizafasha Ubuhinde bikomotse ku Rwanda.
India itself is predominantly an agricultural country.
Ubuhinde ubwabwo igice kinini gikora ubuhinzi kandi abaturage bacu benshi baba mu byaro. Kubw'iyo mpamvu rero nishimiye kungukira ku bunararibonye bw'u Rwanda muri urwo rwego no ku byo Perezida Kagame yahereyeho mu guteza imbere ubuzima bw'abaturage. Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi aje mu Rwanda mu ruzinduko rw'akazi mu gihe cy'iminsi ibiri abisikana na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping nawe wari mu Rwanda mu ruzinduko nk'uru. Biteganijwe ko urukuru uyu wa kabiri azasura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ruri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali. Ari kumwe na mugenzi we Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kandi Bwana Modi azerekeza mu karere ka Bugesera gutanga inka 200 muri gahunda ya Girinka nk'impano Minisitiri w'Ubuhinde yabageneye. Binateganijwe ko azahura n'abashoramari b'Abahinde baba mu Rwanda. Ubuhinde busanzwe bufatanya n'u Rwanda mu bikorwa by'ikoranabuhanga, uburezi, ubuhinzi, ubuvuzi n'ibindi. Kuba rero ibihugu bikomeye by'Ubuhinde n'Ubushinwa tutibagiwe na Mozambique mu cyumweru gishize bigaragaje ko byiteguye gukomeza gutsimbataza imibanire n'u Rwanda, biratanga icyizere mu iterambere ku gihugu nk'u Rwanda gito gikenye kandi kidakora ku nyanja. Aha bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. U Rwanda n'Ubushinwa byaraye bifunditse amasezerano 15 yo gukorana. Ni nyuma y'urugendo rwa Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping nawe nyene yagize muri icyo gihugu. Ayo masezerano ari mu rwego rw'ubucuruzi, ingendo zo mu kirere, urwego rw'amagara y'abantu no kwimba ubutaka bw'agaciro. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi i Kigali.
Mu gitondo cyo kuri wa mbere, Perezida w'Ubushinwa na Perezida w'u Rwanda basinye amasezerano yagiye ashyirwa mu mukono na ba minisitiri ba buri gihugu bitewe n'ubwoko bw'amasezerano. Muri aya masezerano hagaragayemo ayo gukomeza gushyigikira ibikorwa byari bisanzwe byaratewe inkunga n'igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'amasezerano y'inguzanyo zizashorwa mu bikorwa by'amajyambere. Minisitiri w'imari n'igenamigambi w'u Rwanda yasinye amasezerano n'Ubushinwa yo kwagura ibitaro bya Masaka byari bisanzwe byarubatswe ku nkunga y'Ubushinwa. Ubushinwa kandi bwasinye amasezerano y'inguzanyo azafasha u Rwanda mu kubaka umuhanda ugana ku kibuga cy'indege cya Bugesera n'umuhanda Huye Kibeho. Mu minsi iri imbere kandi indege ya Rwandair izatangira kujya yerekeza Gwanju, ingendo zishobora kuzatangira mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utaha. Abakuru b'ibihugu byombi bishimiye intambwe umubano w'u Rwanda n'Ubushinwa wateye nyuma y'imyaka wari umaze. Perezida Kagame yashimye Perezida w'Ubushinwa ndetse asaba ko ubufatanye hagati y'Ubushinwa n'u Rwanda byazakura bikagera no kuri Afurika yose.
I want to thank you once again and looking forward to more cooperation.
Aragira ati, nongeye kugushimira by'umwihariko, nishimiye no kuba niboneye isinywa ndetse no kwiyemeza amasezerano duhuriyeho hagati y'Ubushinwa n'u Rwanda. Ndizera ko tuzagira n'ubundi bufatanye kandi tugashimangira ubucuti mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'ibihugu byombi. Ndizera ko tuzakomeza gufatanya bitari hagati y'Ubushinwa n'u Rwanda, ahubwo ari ubufatanye bugera no kuri Afurika yose. Perezida w'Ubushinwa nawe yishimiye urugendo yakoreye mu Rwanda, avuga ko arirwo rugendo rwa mbere akoreye mu mahanga kuva yakongera gutorerwa kuyobora Ubushinwa.
This is my first overseas visit after my re-election.
Ni rwo rugendo rwa mbere nkoreye mu mahanga kuva nakongera gutorerwa kuyobora Ubushinwa. U Rwanda ni igice gikomeye cy'uru rugendo rwanjye ku mugabane wa Afurika, kuko ni nabwo bwa mbere Perezida w'Ubushinwa agendereye u Rwanda. Nashoboye kwibonera igihugu gitera imbere, abaturage bacyo bafite umutekano kandi babanye neza. Perezida w'Ubushinwa yavuze ijambo rye mu rurimi rw'Igishinwa uyu mwumvaga ni umusemuzi we. Umubano w'Ubushinwa n'u Rwanda wishimiwe kandi n'abantu cyane cyane bakora ubucuruzi hagati y'u Rwanda n'Ubushinwa, kuko basanga hari byinshi bagiye kunguka.
Ikibazo gikomeye cyane, ikibazo cy'ururimi, ariko iyo mwabashije kumvikana rwose agusobanurira byinshi cyane byinshi cyane, ku buryo nawe hari ibyo ugenda umwungukiraho, yaba ku bucuruzi bwawe, yaba no kuvuga ati wenda hari ubwo nkurikije nkuko nkawe we ugasanga wenda afata nk'ifaranga rimwe idolari rimwe n'agasanga n'amafaranga 6 yawe ugasanga afata nk'amafaranga make cyane ariko ibintu byo bikagenda ugasanga akwigishije nubwo bwenye uvuga ati wicungira ku mafaranga nko kurindira ngo uzunguka amafaranga me nk'uko amafaranga makeya ibintu bigende uhora uhungukira ibintu byinshi
kugeza ubu bucuruzi hagati y'Ubushinwa n'u Rwanda bugaragarira cyane ku ruhande rw'Ubushinwa aho usanga abacuruzi benshi b'abanyarwanda baragannye inzira y'Ubushinwa bakurayo ibicuruzwa binyuranye cyane cyane imyenda n'ibyifashishwa mu bwubatsi ku ruhande rw'u Rwanda nta bintu byinshi rufite rucuruza mu Bushinwa cyakora hari abacuruzi batangiye kohereza ikawa n'icyayi hari n'abohereza y'ibikomoka ku matungo nk'impu ndetse n'abatangiye gushora y'amabuye y'agaciro n'ubwa mbere mukuru w'Ubushinwa agira uruzinduko mu Rwanda nubwo ibihugu byombi byemeza kumubano wa byo usaga imyaka 40 urugendo rwa prezida w'Ubushinwa rwashojwe kuri uyu wa mbere aho mbere yuko ahaguruka mu Rwanda yabanje kusura urwibutso rwa genocide ruri ku gisozi ahashyinguwe abasaga 250 prezida w'Ubushinwa ubwo yageraga ku gisozi yanditse amagambo mu gitabo cy'abashyitsi agira ati mufate amateka nk'indorerwamo mukunda amahoro nunamiye abazize genocide prezida w'Ubushinwa avuye mu Rwanda yerekeza mu gihugu cy'Afrika y'epfo Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika ikigali
urakoze Asumta kuri iyo nkuru tuve mu Rwanda tuje muri Kenya umuryango wa Afrika y'ubuseruko urashobora gutera imbere nk'iyindi miryango yo mu bihugu bya Aziya n'Iburaya hamwe indongozi abagwiza tunga n'abikorera utwabo bushira ingufu hamwe mu migambi y'iterambere ibyo byashikirijwe na Librand Mukeko umunyamabanga mukuru w'uyu muryango mu nama igira gatanu y'abari mu gisata cy'abikorera utwabo n'amashyirahamwe yigenga akorera i Nairobi inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza
muri iyo nama y'iminsi ibiri abayitavye bazorabira hamwe imigambi y'iterambere ry'abanyagihugu mu karere n'inyungu bakura mu bwiyunge bw'ibihugu byabo uhereye ku gutembera mu bihugu bigize uwo muryango wa EAC bitagoranye ukuyiga ukwivuza guhanahana ibicuruzwa hamwe no gushora imari mu bitegurwa byose mugabo Liberamfu Mukeko umunyamabanga mukuru wa EAC yemeza ko abantu aribwo butunzi nyamukuru umuryango aramutswe ufise
itunga dufise rihagaze ku bantu dufise muri ishyirahamwe ryacu dufise abantu hafi miliyoni 170 urabona rero abantu bamari itunga no mu muryango abantu bamari itunga rero ifise abantu miliyoni 170 abantu n'abantu usanga bagura ibintu muri abo bantu hari abantu benshi bakiri batoyi usanga baciga ibintu bagifise n'umutwe wo kwiga no kwevanta no kuzana ibintu bishasha ubwo nibwo butunzi biri mu bintu dutuze cyane rwose ha muri yasi navyo wanashima uravye nandi mashirahamwe yahijya nino cyane cyane nka y'Uburaya cyane muri Amerika usanga baza kuganira natwebye batubaza ukuntu nabone boza bakagurisha ibintu muri territoire yacu kuko bazi ko dufise abantu benshi cyane rwose kuko barabona potentiel y'abantu dufise
Liliane Wantege yaje ava mu ihuriro ry'imiryango nyarwanda hatari ya leta asanga mvu mukeka avuga ukuri
cyane rwose abaturage n'ubutunzi dufite cyane muri uyu muryango kuko se neza umuturage aramutse atari mu byo ukora waba ubikorera ndetse nyuma ya byose
kugira ngo umuturage atere imbere koko umunyamabanga mukuru wa EAC avuga ko abakorera mu isata bitandukanye bategerezwa gushira ingufu hamwe
uko turi ibihugu byinshi turi kumwe dufite isoko rinini cyane rwose ni isoko ry'abantu imiliyoni 170 ufashe nk'Uburundi bwonyine ni miliyoni nka 10 cyo kimwe n'u Rwanda ariko rero iyo twese turi hamwe urumva duca tubwira abantu benshi cyane rwose ufashe n'itunga ry'ibihugu ama ressources naturelles dufite muri ibihugu ni menshi cyane rwose ku buryo ishyirahamwe ry'iwacu rigize miliyoni 2 n'igice hafi z'ibirometero kwadratu dufite territoire nini cyane rwose nk'uno munsi uravye kutungana n'umunsi turarenza inusu ya Union Européenne rero dufite ahantu hanini cyane rwose dufite isoko rinini dukoze neza turabona yuko natwe twakora nk'ibindi bihugu muri Aziya usanga baragwanije ubukene mu myaka 1973 aho rero niho twese abategetsi b'iwacu natwego muri komunote twamatwize yuko dushobora gukora ibintu n'ingoga tumaze imyaka 30, 40, 50, 60 usanga twamaturi inyuma usanga secteur privé turi inyuma usanga abantu bacu bahanzwe n'ingora nzimwe twese ubunye tuvuga duti hageze ko gihinduka
imbere yuko gihinduka ariko hari ivyo mfumuke ko yishimira ubu
turabona yuko mu bihugu byose abantu barakuye inyuma hariho n'ibihugu byinshi cyane rwose usanga hari habuze akazi atama entreprise menshi aza ariko aya mbere yahaje dufashe nk'uburi n'u Rwanda ama societe manini manini cyane rwose ari muri Kenya no muri Tanzania cyane cyane muri Kenya no mu Buganda ubunye yaraje arugurura muri bihugu bibiri niho mubona nkazijya za mabanki manini manini nka DTB nka KCB bajya bose baje ari nuko turi mu shirahamwe rimwe kuko biborohera kuva mu bihugu barimo bya Tanzania bya Kenya bakaza mu Rwanda no mu Burundi bagatangura mu kuza muri ibyo bihugu baraye akaza abantu benshi cyane gose
ibihugu byo Burundi n'u Rwanda ntivyaserukiwe ku rwego rw'ibindi na Sudani yepfo yinjiye ubwa nyuma muri uwo muryango yarungitse intumwa nyinshi kubirusha mu gihe u Burundi atanu umwa n'imwe bwarungitse u Rwanda rwo rwaserukiwe n'umukenyezi umwe rudende uwantegabona ku igihugu kiba caserukiwe n'ahari kinege
kuba mpande u Rwanda rwaserukiwe ntacyo bitwaye cyane cyane hagambiriwe guha ingufu cyane private sector na civil society rero turahari kuba mpari ntabwo u Rwanda nyine rurahari nahageze ubwo butumwa n'uhori nanjye ndabujyana kandi buragera aho bugera ku baturage nka civil society turabegereye cyane ubwo butumwa nabujyana nibaza ko kuba naje u Rwanda rurahagarariwe
Ikiganiro cy'Ibanki ya Afurika igihe cy'iterambere BAD giheruka gusohoka cyerekana ko umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC ari uwa mbere umaze gutera imbere kurusha iyindi yose ku mugabane wa Afurika mu bijyanye n'imigambi y'ubwiyunge icyo bita la communauté la plus intégrée mu rurimi rw'Igifaransa Eroje Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
tuvi Nairobi tuje muri Congo impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Mulongwe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zihangayikishijwe n'inzego zishinzwe umutekano zibafunga iyo baremye isoko rya Sebele muri territoire ya Fizi bazira ko baremye isoko badafise urusha rwo gusohoka inkambi Nkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo
Izi mpunzi z'abarundi ziba muri inkambi y'Umurongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa Baraka zivuga yuko zihangayikishijwe n'inzego zishinzwe umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zikorera ahitwa Isebere zigenda zibafunga no kubambura amafaranga iyo baremye isoko yo kuwa kabiri iri ahitwa Isebere badafite urusha rwo gusohoka inkambi kubw'Imana Vena aba muri inkambi y'Umurongwe aragaruka kuri ibibazo bagenda bahura nabyo
ugiye mu isoko ugiye gusoma utuntu ugiye guhaha canke gusoma baragufata bakakwicarika bakakubaza urumukiza n'ibikoresho yani karangamuntu yawe ibitamburisho ubyeretse uberekanye badge cyangwa kabereka kuri mu refuge barakwicarika baheza kukwicarika bakakunyaga amafaranga utwo wasumye bishimbo biharage ubududu ubwo bakagufunga bagusanga mu isoko bumvise uvuga ikirundi bakabwira icara hajye uwamara kwicara bakakunyaga amafaranga ufise byose bakabikwaka asigaye mbere no gufunga bakagufunga Ejo bundi barabafunze imisore gakuri itanatu baje gufungurwa n'abantu basenere ngaha. Ibyo bigacha bituma umengo tuzopfira ngaha bikaneka kumengo ntabwo turi impunzi aho gumengo turi abantu bimbohe.
Shimi Imana Line n'umucuruzi w'indagara avuga yuko atari mu isoko y'Isebere yonyine inzego zishinzwe umutekano zihotera impunzi z'abarundi ahubwo ni impunzi zazijya kurangura indagara ku kiyaga cya Tanganyika hari abashinzwe umutekano bazambura amafaranga
twavuye nka turagenda turashikayo indagara turarorera ibipewa bizizane niho nyamusoda yacaza araduhamagara aratubaza ati mwebwe muri abarundi cyangwa muri abakongomani wewe turabarundi zane bitamburisho tumwereka bwa bukarata bado nta numwe afise uburenganzira umurefije yuko yosohoka inkambi akazino tahubwo ati muzana amahera gusa tugize twebwe nta mare dufise taho muratanga amahera hari mare turicara ngaho agize ati ogiye ndabajyana hehe kubafungiyo ya adukoranije adutwaye agize ati nimubanze mwinjire mwinzu kuko hariho kandi kazi kubwaje ratwinjiza aho agize ati kira muntu nimuzane amahera tugize twebwe nta mare dufite asizondagara mare muziye kuzirangura ta mahera mufise kwanza hariya mwebwe mu nkambi muriko muraronka amadolari mwebwe timurapokera mukabahinja bakabaha amadolari tinimuzana ayo mahera kuko je nari ndayafise mu maboko acarayanya
umugizi impunzi z'abarundi zigaragaza yuko ziteye impungenge n'ubyo zikira zihotegwa n'inzego zishinzwe umutekano iyo zaremye isoko y'Isebere zidafite uruhusha ruzemerera gusohoka inkambi zinavuga kandi yuko bitazorohera kubona impusha zitangwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi
giye mu isoko y'Isebere wogiriyo fomo wogiriyo karata bumvise gusa kuvuga ikirundi bavuga yuko ngo ikintu bashaka ngo ari urukaratasi rwanditswe na CNL ko ari go rukwiye kugendanwa ku muntu agiye isebere CNL nayo ngahe ashobora gutonda mwinga ntitonde nayo razisoko kwirema minsi yose cyangwa rimwe mwinga rero kurindira urukarata ruvuye kuri CNL kugira uruze kuri mu isoko urumva ko kiba ari kibazo kandi ngo urukaratasi ntibarutanga kuri gusa
kabambale numukozi ushinzwe gukingira impunzi zo muri iyi nkambi avuga yuko bakomeje gukangurira abasirikare n'abashinzwe iperereza kureka ibikorwa byose byo gufunga impunzi zaremye isoko y'isebere kuko ari nta mpusha babona zo gutanga ku mpunzi zose ziza zireme isoko kandi ari nta nurusha ruza rutangwa ahantu hatarengeje ibirometero 20 kwagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa gisirikare bukorera isebere kuri iki kibazo cy'impunzi zihohoterwa zaremye iyo soko ntibyadushobokera mwumenya yuko nubwo izi mpunzi zigenda zihohoterwa zagiye hanze y'inkambi ishami ry'umuryango w'abibumbye gita impunzi hase gifuza yuko ibikorwa by'inyubako z'amasoko ibitaro ndetse n'amashuri abaturage b'abakongomani babisangira n'impunzi z'abarundi ziri murongo Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika imurongo mu ntara kivuye amajyepfo
arakoze Vedaste Ngabo kuri iyo nkuru Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyumviro bitandukanye ku ngingo nyinshi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Umushikiranganji ajeje w'imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yatangaje ko kugena abategetsi b'igihugu cya Iran bishura ku myerekano mu gihugu vyerekana ko bafise ubwoba Pompeo avuga ko abantu 2,000 bafunzwe mu buryo budaciye mu mategeko abatari bake nabo bakicwa nkuko vyibonekeje mu myerekano y'ukuyamiriza ibitambara abapfasoni b'abayisilamu bambara mu mutwe abategetsi b'igihugu cya Iran babonywe batewe ubwoba bikomeye n'abapfasoni bo muri icyo gihugu bariko basaba uburenganzira bwabo ibiherutse kuba biremeza ivyo bintu televiziyo ya leta yerekanye amasanamu ya video y'umwigeme ariko asambishwa n'umuntu akorera leta ya Iran uwo mwigeme abonwa ariko yemera ko yarenze ku migenzo n'imiziro y'igihugu kubera yashize amasanamu yiwe ariko aratamba ku kibanzangurukana bumenyi cha Instagram abafasoni batari bake barahagaritswe mu mezi make yarangiye kubera bagize imyerekano mu mahoro y'ukwiyamiriza gutegerezwa kwambara ibitambara biranga idini mu mutwe umwe muri bo Shaparak Shajarizade avuga ko yaciriwe umunyororo w'imyaka 20 muri video yashizwe kuri internet ku itariki 9 z'ukwezi kw'indwi yatangaje ko yavuye muri Iran ahunga akarenganyo nkako Umuburanira Nasrin Sotoudeh yamuserukiye n'abandi bagize imyerekano mu mahoro y'ukwiyamiriza gutegerezwa kwambara ibitambara biranga idini mu mutwe yavuze ko ihagarikwa ry'abafasoni batambaye ivyo bitambara ari uguhonyanga agateka kabo mu kwezi kwa gatandatu wenyine ubwiwe yarahagaritswe ajanwa mu ibohero rya Evin gupfungwa imyaka 5 kuvyaha bitatangajwe igihe yahagarikwa undi mufasoni akomeye kubijanye no guharanira agateka ka muntu akongera akaba ari n'umuntu yanonosoye amategeko Zainab Taheri nawe nyene yaratawe mu mvuto mu kwezi kwa gatandatu aho yagirijwe ivyaha itagira ishingiro nko gukwiragiza ibihuha bihungabanya umutekano w'igihugu ivyo kubera yatangaje ko uwo aburanira yishwe mu buryo bwihutishijwe adaciriwe urubanza gwiza abafasoni bo mu gihugu cya Iran bariko bishura ku bunyamaswa bwa leta n'ubutwari berekanye mu kiringo cy'imyaka itari mike akarorero mu ntumbero y'ugushigikira umwigeme yahagaritswe agasambishwa n'abategetsi ba leta Iran kubera yerekanye amasanamu yiwe ariko aratamba abafasoni batari bake baranditse ubutumwa bwiyamiriza kugene yafashwe canke bashira amasanamu ya video yabo bariko baratamba n'icivugo ko gutamba atari icyaha Nguko mushikiranganje ajeje imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yabitangaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya kuvugira zidahengeshanya abanyagihugu bo muri Iran avuga ko intwaro y'igihugu cha Iran itegerezwa guhindura ukugena ifata abanyagihugu bayo kwitegerezwa gukingira uburenganzira bw'abanya Iran bose
Iyo gyari jambo ginanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo. Turabashimiye ko namwadeteza amatwi, turashimiye n'abadufashije mu bwinga bw'ivyuma muri studio y'Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.